Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kije cyuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Nyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mucegeranyo kidatanga icyizere ku munsi wa mbere w'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije ko ibintu bibandanije uko biri muri iki gihe ku bijyanye n'ikibazo cy'iterambere ku isi. Abantu miliyoni 575 ku isi bazoba bakibayeho ku bukene ntangere, mu gihe abana miliyoni 84 bazoba badashobora kuja mu mashuri mu mwaka w'2030. Icyo cegeranyo kimenyesha ko bizofata imyaka 286 kugira uburinganire hagati y'abagore n'abagabo bushikwe ko. Icyo cegeranyo ku ntambwe mu vyerekeye gushika ku migambi y'ishyirahamwe ONU yemejwe n'abategetsi b'ibihugu byo ku isi mu mwaka w'2015 yari igenewe gutuma ubuzima bw'abanyagihugu barenga imiliyari 7 baba ku isi, catangaje ko ibice 15 gusa by'imigambi 140 ishyirahamwe ONU ryari gishinze abahinga bihweje ariyo iri mu nzira yo gushikwako mu mpera z'imyaka 10 yimirije. Ico cegeranyo cawe ni kimenyesha ko hafi ca kabiri cy'imigambi yari yategekanijwe gushikwako itagiye mu bikorwa canke yaranguwe mu buryo bugereranye mu bijanye no kugwanya ubukene, inzara n'ihindagurika ry'ibihe. Imigambi yo mu mwaka w'2030 ishyirahamwe ONU ryari gishinze yarimwe kurandurana n'imizinzara ku isi, gutuma ata muntu n'umwe ku isi abaho akoresheje munsi y'amadolari 2.15 ku munsi asanzwe ari ku rugero rw'ubukene ntangere, gutuma abana bose ku isi baronswa inyigisho nziza zo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, gushikira uburinganire hagati y'ibitsina, gutuma abantu bose ku isi baronka amazi meza n'isuku, bashobora kuronka amasoko ntanga nguvu, kunganya ubusumbane, kugabanya ubusumbane hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'amikoro, hamwe no gufata ingingo zihutigwa zo kugwanya ihindagurika ry'ibihe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko kiretse bafashe ingingo muri iki gihe, imigambi bari bishinze gushika ko mu mwaka w'2030 izoba yabaye imfagusa. Yavuze ko batagize intambwe ari ukuvuga ko ubusumbane hagati y'abanyagihugu baba ku isi buzobandanya kwiyongera. Icegeranyo cy'ishyirahamwe ONU cyo ku munsi wa mbere w'indwi cyashyizwe ahabona imbere y'inama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatumye ko mu gihe cy'amanama yamaba uko umwaka utashe y'abategetsi b'ibihugu byo ku isi mu ikoraniro rusange ry'ishyirahamwe ONU mu kwezi kw'icyenda, avuga ko kizoba igihe cyo kubwizanya ukuri. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Professor Prosper Niyoboke yigisha mu gisata cy'ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura. Mutumire mbanje kubaramutsa.
Ndabaramukije. Mwakoze no kubutumire.
Nashaka ndababaze icyo muvuga kuri icyo cegeranyo cy'ishyirahamwe ONU cyasohotse ku munsi wa mbere w'indwi.
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Amafatiye kuri ico cegeranyo mwumva ni ibiharuro biri hejuru, ndetse dufatiye no mu bindi vyigwa bagenda barakora bo muri Nations Unies, bikerekana ko ivyo bari barategekanije ivyo bari bafatiye ko bidatere bashimisha, bifatiye ku mvo nyinshi, ndetse mbona banabivuze. Baravuga ibikiza Covid, baravuga iby'ingwano, baravuga n'ivyihindagurika ry'ibihe na cane cane naho buryo badashikira ko cane ngo bashikishe imangire kurya ngo bano muri Kenya hanini je kubgane ndiko ndabirabona kwishira uhara runiniya kuko dufatiye nk'ibaro bari bahabye ibifungurwa byinshi mu bice bitandukanye hari ivyava muri gihe bihugu bikoreragwana aho novuga Urusiya na Ukraine mbendetse n'ibihugu turabikuri ko biragenda ku isi ibihugu byinshi bisanzwe bifasha ibihugu bikenye ubu biriko bikora vye bigerageza kwisuganya bigerageza navyo ne kwikurinda ibihe bigiye kuza bitoba vyiza hamwe abantu yobandanya ikagira n'ingaruka mbi canke igatuma uko bakorana tariko gikorana izo byose biratuma rero ivyizere cyane aho bari bafatiye kugenda birahinduka
iyo migambi ariko kubganyu igihe ishira hamwe ni ryayishiraho ryari fise cizere ko yari gushigwa mu bikorwa canke mu mwaka w'2030 canke kwa gushiraho iyo migambi nyene kuyishiraho icizere nyakuri cyariho uretse byo bintu byagiye bidacamwe
mukura aba umwaka bashiraho ibyo bitigiri bafatiye ko ndibaza menga hari mu 2015
na 15
turaje kijya gihe covid ntari bwari tukaraba ningenye ibihugu byo kubirakona ku isi hari icizere hagati yabo cyane cyane igihugu by'abanyaburayi ubona ko ibyo bari ko barafatira ko barabona ko ibyo ko barafatira ko n'imigenderanire yari iriho hagati yabo mbe ndetse n'ibyo bihugu bikenye na cyane cyane Afrika ariko ubure tugiye kuraba sindi ko mubona ikirego gisa n'icyahindutse ku rugezo runini sindi ko mubibona ibyo biraheza bigatuma bo nyene abo basanzwe bakorana n'ibyo bihugu bikenye bitwa ko aribo begeranye uburyo kugira batange n'imirongo y'ingene iterambere igenda ku isi biciye muri ayo mashyirahamwe atandukanye ndetse nibo bashyira amafaranga kwegeranya ibiharuro biharuro rimwe na rimwe je kenshi haraho nsa n'ubyemeye n'ahandi mvuga ati byarekuye no k'umuntu abisoma birabisha irindi jisho kuko hanike ibiharuro bivuga ko batumberetse ingene bagenda bafasha ibyo bihugu cyangwa ingene bagenda bategura ko kuje baratumbera iterambere kubisata ku isi uko babibona ama ndetse rero dufatiye mu mwaka wa 2015 bari bari hamwe mvuga ni nkuko basanzwe kubakorera hamwe nuko babona intumbero kumwe abari basanzwe bari hamwe hama ubu inguvu bafise sinzi ko mubona ahanini sinovuga ko jerekeye cyane imigambi yo gushikira bavuga ngo imigambi 17 intumbero yo guteza imbere isi ifatiye ku nkingi zitandukanye 17 ucuye tukabona ko ibyo bafatiye ko babitahura kijya gihe ari kirere kigeze naje sigeze n'ibibazo bifise n'ingwano nuko nyine batahura ibintu byatangiye guhinduka barahetse rero bagatangura kwisubira ko no gusubira ko nabo kubategura ibijyanye by'ubutunzi bwabo n'ibijyanye na kazoza kabo kejo bisaba bituma rero iyo migambi ko bayitahura nk'uwaserukira iyo nation ziri acabona ko basa no ko ariko kusa no guhesha cyane kubangira mu kubanza kwita ko ibyabo aho nabwira mbe ndetse muravye n'imigambi ravuga byo kugwanya inzara bakavuga byo gukingira ibidukikije bakavuga bimero nyiza n'amagara y'abantu n'inyigisho n'indero mbe twe kuraba ibiri hubu ushusanga ibyo bapfa ni kune ko bashikira n'usujanye n'iryangwa n'ikira muri Ukraine no bavuga kwitewe n'u Rusiya ucubona neza ko ingufu zihari mbe ndetse n'ijyangwano ingaruka ijya kugira kuri byo kukingira ibidukikije kugwanya byindagika by'ibihe naho Afurika bavuga ko bari basanga kusa n'abayishyigikiye iyo bashyira mu buryo bwinshi na cyane cyane barabe ku byo bari bafatiye ko byogenda bimera neza cyane cyane nka Afurika iyo hejuru gatoyi y'ibihugu nka bijya bya Sahel mukabona ko imigambi atari kibandanije kuko novuga ko iyi ngwano ingaruka igira ziraheza zigaza gusambura cya kigega cya ki novuga bya bindi bikikije ugasanga aho kukingirwa ahubwo biko birasamburwa nawe wari watanguye gushyiraho imigambi yo mbere ati mbe twashika ku myaka 2030 twadushyize ngaho ugasanga ibyo byose ndetse yo gusambura idukikije biraheza n'inguvu zari gufasha ibihugu bikenye byakuja mu gushyigikirana kugira isi yose idugire hamwe ubukene bugaruke amafahere bihindutse nico gituma mbona aya makenga yuba twara nation zimi asimanditse amanga cyambuga nti kuri ibyo bihugu rero byitwa ko bikenye makaryo kabo harageze ko ubu hejo bakaraba ko bisuganye ndetse
Turaza kubigaruka ko
yabari bijanye z'uburimi n'iby'amasoko ntanga nguvu bikenewe byose bisanzwe biri ngaha bakiga baraba ku masoko atuba hagati yabo na cyane cyane nka mu kare ka Afrika.
Turaza kubigaruka ko
byo kogwa bifatiye ngaho kugira iterambere n'igume riterambere bitangwe ku murongo n'abandi kuyobaga ibibazo bizacuye tubigatera bose.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Maniriho Joseph uratwumva? Maniriho uratwumva?
Ndabumva neza.
Uri he?
Ereye iburera mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ufise ikibazo waza umutumire cyangwa cyumvira ushikiriza?
Ikibazo.
Mugishikirize.
Ndamubaza na ibazo cy'inzara. Imiryango imwe n'imwe ikomeye ku isi ese tukidashyira imbaraga mu buhinzi mu buryo bwo gukemura ikibazo cy'inzara ahubwo tugashyira imbaraga mu bindi bikorwa remezo bakora iki ngo n'abahinzi bihaze bahinge babashoremo amafaranga bahinge ibihingwa nicyo bona
itwazo murakoze
okay
mumishura
ndashaka kwishura cyakozwe cyo waje kubaza n'ikibazo gikomeye cyane bufatiye byo guhinga cyangwa byo kurima murabona ko ahemwe agahaze mutigote turabaye amashyira amasango afasha ibihugu biri mu ndere y'amajyambere na cyane cyane bya Afrika yitwa turavuga uko bashigikira uburimyi ni iterambere ry'uburimyi kenshi usanga ari migambi turumva ko bushyigikirwa bushyigikirwa kugira abagwanya inzara ntibuvuga bya contrainte sécurité alimentaire ariko ntibabushyigikira ku buryo mvuga ko byo ari inzira yo kubwira uburimyi rw'amasoko aho rero nasuvuga ati niko kajyo navuze keza ko ibihugu byo muri Afrika cyari guvindira mu nzira y'amajyambere yahandi atari muri Afrika mu gihe mwibanda cyane muri Afrika kubara akajyo keza ko inguvu bifatiye ku masoko yabo na yugenda aramera n'ingene ubona ko bijya bihugu bisanzwe bifasha Afrika byo bihugu bakorana ku rugezo rumwe bagahanahana amasoko imimbu vuye ngaha igashyirwa ku bishyiriro bishingiye n'ungene umwimbo wa uronse na kanovero wa ushizemo ibyo bica bifatira ku kibifatira ku bijyanye n'ibyo bushakashatsi ibyo twita ama innovation n'ibyo yavuze ati ibikorwa remezo ibyo ama infrastructure cyane cyane mu bijyanye n'ibyo burimi mbene tuvuze uburimi ko iterambere ryabo rirasaba ibintu byinshi ibikorwa remezo amabarabara bya masoko ntanguvu energy aka kenegwa nuko imice ku mice yabo barimi batunganywa ku buryo barimi isoko ari nko kubashyira hamwe bakagira ibikorwa by'uburimi by'ubuhinzi bitumbere isoko bakabishyiramo ubuhinga bisha bisaba ko nimba kubwo kwegeranya amasi nimba batunganya amasi ibyigwa bikaba ataruvuga atingira ndime nk'ibice nk'inusuye gitare irumva ko hata burimi bwerekeye isoko umurimi aheza agakora ngo bagize bati tuje hamwe twitunganye dushire ibyangombwa hamwe hama n'abajejwe intwaro abajejwe gutanga intumbero bakaraba inguvu ziriho bakaraba n'abasanzwe bakorana ndetse amashyirahamwe mbega bari kubakora batumbere isoko mbega amabanki ariho amakompanyi d'assurance akora gute arashyikira abarimyi kugeza urungana gute mbega ibikorwa fatiro remezo yavuze biriho mbega ibijyanye n'ibyo guhingura ibyo bivuye mu burimyi cyanke kubihaka akarusho ku isoko byo twita valorisation ibijyanye industry biri kugeza urungana gute tubiteguriye gute mbega aho dusanzwe dufashanya nk'aba bo hanze bacemo ijya migambi itandukanye barakura ku mirongo itanzwe n'ibihugu bya Afrika ku bijyanye n'iterambere cyangwa batanga umurongo ku buryo Afrika yose bahiye umurongo umwe ababwira nti burya Afrika yose cyari guzemera Afrika mfise inguvu zimwe nifite uko biteguye kumwe ahubwo nibo botanze uko babona aho bashaka gushika n'ingene bashaka gushika ku isoko n'umwe bashaka gushika ku isoko n'ibitigiri babihaye bose bafatiye ko bagaheza bakabishikiriza bashaka gukorana hama ukuserukira Nations Unies yavuze ati ubu tuje hamwe tuvuganisha ukuri bagaheza bagafatira kuko kuri bahawe hama ari amafaranga begeranije akavuga bati si kubafasha sifashanyo ahubwo nkwashikira migambi bibira isi yose idugirereme kuri haruro sinzi ko mugende muri kumura bisoma kenshi murabona ko nta kujya ko baririndi bakubwira ngo hari igitero kana mugaruka urabona ko ari biharugume genda bigaruka kwa kunda cyo tukavuga ati none turabiye uburyo bavuga bashize hamwe turabiye ingufu bashize hamwe hama ntagira igihindutse tukaba muri kwa kundi kamari kwa hahandi byo gubikemeka ari bya bindi nkuru ndakamavuga ko turi ubwa nyuma navuga nti none ikosa na nabo dukora na bazana amafaranga ntibakurikirane ngene ashigwa mu ngiro ikosa ni twe tutatanga imigambi bere abo ni bavuga nti rero kwa kuvugana kuri nuko bofeza bafatira akavuga ati mbega uko dushaka gufasha ibyo bihugu byitwa ko bikenye kugira tugoranye inzara kugira tukingire ibidukikije kugira amagara asagwe bose kugira ibitsina abagabo cyangwa abagore cyane ntihagire kurenganya mbe bitumbereje ku mirongo iyihe mbega imico y'abo bantu iyo ntako yoshigwa imbere kugira cyangwa kuba kandi batahura ibintu kugira baheze barabe ko muri iryo terambere bashaka ryo bakurugeza ku isi yose ihereye ku gihugu bitabiza bikagenda biteranya amaterambere y'ibihugu byose bigaheze bigatanga isisho gishikweko ndumva rero mu kumwishura ibikorwa birakenewe ingufu zo gushyira hamwe zirakenewe hama no kwisubira ko nyine imigambi itunganywa yerekeye na cyane cyane icyo igihugu kimwe ku kindi kibona ko aricyo cyo gishimisha mu biterambere y'amacacu hama bageze tukabishikiriza abasanzwe bakora mu iterambere na cyane cyane mu kuguharanira ko isoko ku muce ku muce mu karere ka Afurika cyangwa kuri Afurika yose iyo isoko rikomeye rifite ishingiro ifatiro ku buryo bahanahana ibidandazwa n'ibyo bihugu bindi hama nabo ubwo buryo babegeranije bugahita bukagira ingaruka novuga nziza yego
dufise na Arnaud Samuel watumva Arnaud uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye uri he Arnaud
amagaye ndi Nairobi
ufise kibazo icyumviro ufise kibazo cyangwa icyumviro
ufise icyumviro nani notanga
mugitange
bivanye n'ibyo uwo muhinga yakaravuga n'ibyo muri Afrika ikibazo cyari nuko ibihugu bya Afrika kenshi bagomaga yuko biri nyuma iterambere cyangwa bitaratera imbere cyangwa kiri mu nzira y'iterambere ariko tubona ibijyanye n'ifashanyo zitangwa kenshi muri Afurika ziza ariko ntizikore icyo ziba zagenewe cyangwa ziba zatanze kuko gushyika uno munsi muri Afurika turafise abahinga turafise abize benshi ariko niyo batanze ayo ma aide akaza muri Afurika bama baca barungika n'abantu baje bakurikirana za aide kandi tugiye kuraba ugasanga n'imishahara yabo baronka aribyo bituma ya migambi cyangwa zafashanya kenshi zishobora kumara muri Afurika ibyo rero tukabona yuko ari ikibazo kimwe mu bihambaye cyane byotuma Afurika baguma bayita tukaguma no mu madeni kuko hari n'uburyo buza yitwa ko ari amadeni ariko bugeze kuri tere cyangwa bugeze ntibukore icyo byagenewe rero twumva nk'uko muhinga reka arabivuga twumva ko umengo ubunya barundi cyangwa abanyafurika muri rusange dukeneye abantu basuzanira ibikoresho hampakaba uburimyi kuko ubu abahinga turabafite abize turabafite tugasaba n'abagiye mu ibyo bihugu byo hanze kubera baca baguma kubera imishahara yabo bimeze neza no muri Afurika imeze nabi ariko byiza boshigikira cyane ibi bikorwa cyane cyane by'uburimyi by'ubworozi muri Afurika kuko biracyari ahantu bigishoboka kandi tubona yuko byosahiriza cyane
ndabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu Arno
yego murakoze cyane twakura
yego Alexi tegereza na wenyine ari ku murongo uratumva
halo ndabumva
uhamagaye uri he tegereza
halo Bujumbura
ufise ikibazo ubaza cyumviro gushikirize
ego jenda fise icyumviro cyanje ariko haraba nk'ama projet menshi usanga y'ama ONG hari igihe usanga za muri bino bihugu byacu bya Afurika uri kuraraba ingaruka byagize by'ubutunzi ugasanga rimwe rimwe mu ma ONG byahereye mu byo kugura imiduga mu byo gukota gukoresha amaseminari ugasuraba mu
mbega umunyagihugu yongo speech ugasanga ahanini ama project ama ONG ntari karamara ugasanga impact n'uze ngaruka ahanini ntibisa ntibibonekeza ugasanga no kuyongera barayongeye ikindi nacyo je mbona bitwara ibihugu byishise kesho usanga ngira ngo ibyo byitwa ngo bariko barafasha bene bihugu bya Afurika ahanini usanga bitaboneka umengo nta impact bigira cyane aya mashyirahamwe ya ONU n'iki gitatse nyine cyanditse biri kwaraba mu byo bafasha ego baragerageza ukumva ngo haje projet mugabo karaba icyo yashyize ko ukaraba icyo ubuzima bwahindutse ukabura rero je nagomba kubaza mutumire atubwire murabona ibihugu bya Afurika kuva kera byagumye biri inyuma batubwire impact abona kuri ibi bikorwa by'ama ONG
murakoze mwamwishyure mutumire
ego murakoze cyane ibyo bavuze ndabitahura baravye uburyo butanzwe nk'umwishira hamu gacuraba bajya bita baje gukurikirana ku rwego hejuru abahuza bikogwa kenshi bavuye aho hanze bakaba mu mafaranga menshi ko bavuga bati twatanze umurongo uyu bivyo ama indicateur dushaka mu dushikiriza muhamarizi bita nka kanaka bacabona ko ubarungitse aba yateguwe kuri ibijyanye n'uwo mugambi cyo gituma navuze ni kenshi rero ko uraba ko iyo migambi todi ivuye kuri bagi batanga amahera hama ikaza ahubwo iva mu gihugu ishikirizwa abo kugeza zitandukanye gusa bakaba ukuntu bagerageza ko inyishu bagenda baratanga tugerageza kwegerana kugira ibikorwa ntibiba abantu byinshi akaba ikintu ushaka kurinda kiborohera cyo nshaka kuvuga rero avuze ati twerekane mvuga ico no uvuga ko ata impact nyine yo biriho ancangaruka kubyana na byoroshe nkafata nk'ibintu bingahe no vunagura mvuze ati mbe nk'ubu turavye nk'ibyo masoko ntanga ngo uvuze ya energy ama ONG impact agize ni dufatiye mu Burundi ntagiye kuja muri Afrika handi tura nibyo niko gwafatiro bizo mpereye kutaraze nk'ivyinyubako bya infrastructure mashira hamwe afise uharonga na gute turavye kuvyuburimi turetse ibyo byo kugwanya inzara byo bya secretary mante twaraba nka la grande industrie yo amasoko mahinguriro na industrialisation impact iyo kuri mashira hamwe n'acyo bikogwa bafashe bifatiye kuri zongezo nibi turavye kubijanye no gushira hamwe imigambi cyangwa gufasha abantu kwagira hamwe gukorera hamwe yo twita integration cyane amélioration qualité de vie y'aba des populations mbega ibyo bakoze nibi naho rero nkamvuga nti kugenda mwishure neza twe turaraba mu maraporo atandukanye ntimuheza mwibone mu cyane ivyo mubona ko cyane cyane bari bandira kubigira ibijanye n'ibya n'ibyo magara y'abantu n'ivyiza bakibandira kubisuku zo twita bya vya vya hose bakavuga ati ngo assainissement hygiène nutrition amugasanga mugabo nibikorwa bizoguma bibandanya ko amafazo komariho hama iyo megamizo kwibandanya ahani nk'ivyo nsago gufatira kuri bavuze bati amashire hamwe bajya bakora mu kwatanga amaraporo arashobora kugubiza bya biharuro ha handi ngo bigaruka kuko n'ukundo ko harimo nko kurondera kazi cyane no gufata ibihugu hamwe kurugeza babona babakeneye mu ntumbero tudashobora kubona stade no muri amaraporo mugabo afite ikindi ntumbero bashika ko ifise urugezo rwo hejuru yitwa kwita geostrategique cyangwa geopolitique ivyo rero navuga nti ni nakajyo keza ko nk'ibihugu byo muri Afurika byo biboneraho mu migambi biteguye bikabanza kwitegura byonyine nk'ubu ndabahaye nk'akarorero nko mu Burundi ndiko ndaharaba uko hariko ndahazi ndetse n'ubuze mu karere ngo nkambwiye ku bundi ko nibwo ndimwo ukaraba ati mbega ibikorwa dufite tutako turaba ku myaka planification twagize niyihe planification cyane cyane lokale ku mice ku mitumba ibiriho nibihe babitunganye nko twaje mu mutumba aravuga ati mbega dufite niyi twayitunganije gutya habuze iki dukeneye iki kubira iterambere shike nga byo biriho mbega ku rwego rwa zone ku rwego rwa commune ivyo biriho ku rwego rwa province ivyo biriho turavuga ati muri province imbere ko ziba ziya province zegeranijwe hakenewe hari ibihugu iterambere byageze ngaho hama ivyo bikogwa bigaza bigaca biduzwa ku rwego rw'igihugu hama amashyira hamwaje aka yose ntahurire mu ntari yicamo communicana ishyira mu yose avuga ati we muri mundero umwe muri mu byo nasoko ntanga uvu mu byo gushigikira uburimyi mu kubuhingura bya grand isi cyane bya amashyira hamwe yandi ushika amashyira hamwe yandi industrialisation mu by'amabarabara aha tubahaye ikizi twahaye ni kigera mukure muri intara muzoduha mu meza 3 mu mwaka cyangwa mu meza 6 rezita kanaka hama muzokorana nabo nuko je mbona byo bigenda birakogwa kuburyo babandi baze gufasha baza gufasha hari ico bita ico bakorera ko inzira ngendegwa ko twiza fedo hote itavuye muri umwe vuye mu gihugu hamaze navyo baca bishikiriza muri amigame kwashikiriza hari abwe amafaranga aboneke igihugu kanaka gishako shigwa muri ibi kugeza rwanda gucya kugira mu myaka 5 zo kigeze inga amatozo bayatsinda kurugezo abana bazaba mwishuri kurugezo bose uburinganire hagati y'abakobwa n'abahungu canke akaranga na kirotire aho hantu izo bigeze ngaha izo bitona kwikashikira niyo ntombere duhara kwisi ama amasoko twari dukeneye abo bari ya hejuru ibi bavuga ngo bitegwa viza bitabangamira amagara vya kirotire donc bio turana kutuje igisoko tusha kwironka ibi ikaba cyane cyayi cyiza cyane byamwa imboga nziza dukeneye kurya soko tuzironka ku isoko tuzovugana kurugeza umwe na gucya aba bamaze kushigikirwa mu migambi cyane bakoze imigambi bagwiza tunga begeranje ku bandi bakiri batoye basho gukorana natwe ku masoko naba kurugeza umwe na gucya tuzokora na gucya ayo mashira hamwe rero niho twovuga tuti iyo impact irabonetse ahana ko ndishuro oye kugenda mubwire nti tutabandanije dutegura ibyo bakorera ko bazokwama baduha iyo ntumbero kandi zobanda bimeze gucyo cyo gituma impact umuvukanye aje kubaza ikimera nkuko tuyibona murakoze
ndabashimiye nitanga simo aratwakuye nawe uratwumva
ndabumva
uri he
ndi mu Rwanda mu majyepfo
ufite ibazo ubaza icyimvura shikiriza wishikirize
Ya ngo umutumirwa ambwire ku kintu murimo musa n'abavuga ku kintu kijyanye no kongera no kuzamura ubuhinzi ikintu ni ikintu gikomeye kuzamura ubuhinzi cyangwa bakongera tekinoloji yabo ariko nanone ambwire ubuhinzi kubuzamura n'ihindagurika ry'ibihe ridasiba kwangiza byinshi buri gihe byo abivugaho iki ko n'ubundi ubona ibihugu bikize byo iri hindagurika ry'ibihe rishobora no kuba ntihagire kinini cyane ubona cyangiritse nk'ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika usanga ari byo bigirwaho ingaruka nini cyane ugereranije n'ibi bihugu byateye imbere batubwire niba ibihugu byateye imbere byo ko nta kibazo bibwiye kandi usanga kenshi ari byo bigira n'uruhare mu ihindagurika ry'ibihe ukurikije inganda bafite uburyo ibinyabiziga byabo biba bingana mugasanga ibyo bisa naho ubu batabyumva kimwe n'abanyafurika byo byabibonaho iki ntabibona nk'imbogamizi nabyo ikindi atubwire ku kijyanye hari ikintu tugeze muvuga ku bijyanye na population yongera biyongera bw'abaturage mu bihugu bitandukanye urareba ugasanga abaturage barazamuka cyane cyane ugereranije na mbere kandi ubwo butaka bahingaho ntabwo babwiyongereye n'iryo humana ry'ibidukikije niko rizamuka cyane mbwire ko byo nta mbogamizi bibonaho wenda y'abantu abantuje icyo
murakoze turabashimiye ku kibazo cyanyu
murakoze kuri ico kibazo nagiye ndababwire ivyo muvuze ni bijana nivyo nababwiye gituma muri iyo bihugu biteye imbere ico bahereye ku bwa mbere mu gihe ko turaca muri abantu baregeza kugira babicamo hama niho bace biga gukora bakora ku ntumbero gutegekanya ivyo bagiye gushika ko bakiha n'ikirangamisi bakorera ko ivyo rero bijana bya da planification navuze hama kugitegwa ku kindi baragira ivyo bakita bishakashatse experimentation bagaheza babanje nubwira diagnostic kora ibyo ugomba gukora bakegeranya ivyigwa aha rero twebwe iwacu turafite ico kibazo c'ibiharuro novuga ko ibiharuro bikeshe mbe ndovuga ati harakenewe no kivuga nko mu kinyamazuru nko kongereza uburyo ibiharuro byogenda birashikirizwa bigakorerwa ko ivyo biharuro biraheza bigatuma tumenya tuti kugiye kanaka mu bihe bisanzwe bimeze gutya ariko bijanye n'iby'uburimyi cyane cyane ubwo bukunda kubangamirwa dukoze gutya turabona ko byogenda gutya dufatanije n'ibidukikije no kuraba ihindagurika ry'ibihe turabona ko byogenda gutya ibikorwa twakora bijanye nabyo n'ibi mbo byose bigenda ukuntu umuntu agera bitunganya hama akagira ico no kwita amelioration system de statistique byaba kugezwa kw'igihugu cyangwa kugezwa kw'akarere ivyo ni ibintu bikibuze cyane hama hagi bihugu kubijanye n'idukikije igihugu kimwe cyo gikora bihugu bashaka gukorera hamwe n'ibigambo ugasanga hariho ingufu zagiye hamwe kubira ibidukikije bikingirwe cyane ku buryo bihedeho kagarukana iki ikintu bwa atmosphere kirere cyiza kituma na bwa burimi kutaheza ngo bangamirwe mu byo twateguye suri cyambere cyakabiri gukorera hamwe no kwigisha abantu ngene bakora ibyo navuze mu gutunganya burimi kijambere burya abantu baraheza bakigishwa bakabanza bakigishwa nta nzi ko bize bakongerezwa ingufu bijanye n'izo bihindaruka gibihe hama n'uburimi bwiza bubereye wira butabangamira ibyo bidukikije izo ni inyigisho amakiga bakigishwa gukorera hamwe umwe avuga ati nk'ikibande cy'ikivici wanje ndagishyize aha ndagishyira hamwe n'urya hama tugikingire kuri urugezo tuzoharima ari nk'ibitegwa kanaka tubikingira gutya hama tushyiremo n'ubuhinga kanaka bafashwe n'abavyizi basanzwe barabajya muri ibyo bisata bitandukanye twita amadepartement de vegalisation y'amaservice agricole monitaire bagaca babikurikirana ari nko kubitungwa uko nyine hama ibyo bagenda bakora bigakorwa bisunze ibyo vyigo bashizeho ni ibiryo by'amayindikateri bakaraba ku burinyo yo kubaragira ko butabangamira vyandukikije hama akabona ko vyandukikije mu gihe bagira barabikingira biheza bikaba ndetse n'isoko ntanga nguvu n'isoko y'imfungurwa kuri y'abavya bitegwa cyangwa vya bitungwa izo ni vyigwa bigenda bikabikorwa kuburyo usanga naho tubona kumenga ibiharuro nishye kucubwira cyane mfatanye n'ico ca kabiri ibiharuro bisa no kumenga abantu bagenda barongerekana aho no vuga izo nguvu z'abantu bagenda barongerekana nabone botegurwa muri za nyigisho kuburyo kukongerekana budaheza ngo kuwe ibube ikibazo cyane gituma Afrika tuba tuti yongerekana gurira na gishi ry'abantu yatuma dutera imbere hari abandi bafata yongerekana ry'abantu bakabisaruramwe mu byaruro donc rezidentsi dano bahiwe ku cy'ubushinwa yego y'ubushinwa cyane nka end bafite abantu benshi ngo niyo bize gutera imbere abantu baraheza bakabashyira ku bikorwa bakabategura hama hakaba ingufu z'iterambere ntibabe novuga nti n'imenasi ku iterambere ibyo byose byofatira kuri iyo vyigwa ni ikintu gikomeye ku bwanje mbona kibuze kibuze mu nteguro zo nokwita vya preparation canke mu nteguro z'imigambi igenda ashigwa vyo twivyo ma conception hama no kuraba ngene abantu bugenda barafashanya buryo no vuga mu karere hari inguvu zogenda zishigwa hamwe mugabo twanje ko kugira ibihugu zose zo nguvu zigenda zikaboneka n'uvyo gushikirana n'uvyo vyo dukikije akavuga ati dufate nk'u Burundi n'u Rwanda mbona ko vyegeranye turafise nk'ikibira ijya parke ya Kibira twayisangiye hakaba imigambi minini y'ifatiro ikorerwa hamwe ibihugu bya Congo dusangiye ikiyaga Tanganyika hakaba imigambi ikorerwa hamwe kandi y'ifatiro kugira abandi bafashigikira ibihugu bahabwe iyo migambi kugira ari uburyo bashikiriza hama nabo ibineza izovamo zikabashikira bishyire muri y'amasoko n'ababwire hama kindetse n'amasoko barashobora no kuza baje kuratirisha cyangwa kubaho neza kuri aho hantu hameze neza muri bya turisme cyangwa kubaha kuza gukorera kuri iryo soko ko ari isoko rimeze neza umva rero ibyo si babandi bo hanze hagiye uri inyuma y'urugo siwe ategurira urugo uwo mu rugo niwe agwitegurira ibyo ni by'abandi babandi bo hanze badufasha kubaha kugira abaheza akabikorerako nimbe ndetse murabona ko ibihugu byose birategura amaterambere yabyo turavuga tuti tuzokoresha uburyo bungana gutya bije duteguye n'iyi yojamwo iyo mirongo narijya tuba tuti mu myaka itatu cyangwa imyaka itandatu dushaka gushaka kuri iyi hama uguma kudukorana kurira muri gisata hama uburyo bukenewe n'ubu dufise ubu hama bwo two turarondera n'ubu nimwinjire ngaha dufatanye dukorane gutya ivyo nivyo bikenewe cyane cyane hama nabo bahinga ruge twivuga ko abahinga ari benshi no kwiha gaciro hama ibihugu byabo bikaheza bikamenya ko izo nguvu byashyizemo kugira zibigishe nibafate rero izo nguvu bazigarukane hama nabo bahombokere mu gukoresha abo bantu kugira amafaranga kujya bayazanye sasubira inyuma cyemwe ry'amishara babaha ahubwo aronke abene gihugu bava mu bihugu byene ko byagene kuronka amafaranga amafaranga yadateza imbere ibyo bihugu kugira iki iyo bahemze umuntu aje gukorera ngaha mu muhinga kanaka amafaranga aronse ayasubiza ku guteza imbere iwabo wumva muri bwa buhombe naho burajamo n'ivyo rero novuga nti mu yanteguro bireheze navyo bikajemo ku rwego hejuru bakabona ko hari nguvu bafise hama nibindi je niko ndavuga byo gukorera hamwe by'amarezo bituba tubigezweho uburinyo bw'ubu n'uburinyo bukorerwa mu buhinga bwa none bitwita digitalisation ma telefone ya ivyoye icyo kibazo yabajije cya mbere kibirimo ndembe hanze ko hanze baragira uburinyo ku telefone agatunganya umurima akarima gatoyi akavuga ati nzoka nzokwimburamwo byo twita amasezo nka 6 mu mwaka cyangwa 8
murakoze
n'ubutrashikire
murakoze tubandanirize kuri Manzi ku murongo wa telefone uratwumva Manzi uratwumva Alo Manzi
Ego ndakumva
Manzi urihe
ndakumva ndahari
urihe
utuvuga nubu
Ego uhamagaye urihe
ndi mu rugo mu Rwanda y'inyinekere
ufise kibazo bazu mutumire cyumvira ushikiriza ubishikirize
bana nagira ngo nyine muze kushira ku murongo nkuru cyane kiganiro nge nige nifuzaga nyine
urakoze ndabumva
yende ngo mushire ku murongo
yego
none muri cyane kiganiro
Urakoze twabyumvise Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku migambi ishira hamwe mpuza makungu onyari gishinze mu mwaka w'2015 yagiye kugabanya ubukene ku isi mu mwaka w'2030 icegeranyo cyasohotse ku munsi wa mbere kivuga ko kitatanga icyizere kivuga ko imigambi myinshi mu yategekanijwe itashoboye gushikwa ko twavuze muri rusangi ku byerekeye ico cegeranyo muri rusangi ku isi ariko turazi nk'ibihugu biteye imbere naho haba ibibazo byo ko bibandanya bigira intambwe mwibaza ubusumbane cyane cyane ibyo bibazo biri mu bisanga mu bihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane mu karere ka Afrika navuze ibyo bibazo intambamye ziriho zituma iyo migambi idashobora gushikwa ko ikindi mwavuze ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye kwitunganiriza imigambi yavyo inzira yo gukurikirana ko bijanye n'iterambere naho kuzera ku mahanga ariyo atanga iyo nzira iyo Fedor utamwavuze Niki hemu boni ibihugu byo muri Afrika bikwiye kugira bihangane n'ivyo bibazo byose bishobore kuva mu bibazo birimo vyiyungunganije ubwavyo kubwavyo kunyungu zavyo.
Murakoze cyane ica mbere coco no kuraba ari ubwo dukibaza ati mbega imigambi baduha uburusho cyangwa impact ifite ni nabo bafatira ku myaka 10 iheze kugira ntidufatire cyane kubibiza birafite icyo twakwita amashoke iyo tuma tugira ibitegerezo atari byo kuko n'ibiza byakoze ku isi yose yaba izungwana twuziraba canke ya pandemic COVID-19 tugafatira mu myaka 10 kugira iyo shoke ise nibaherezo robin nkuko tuyishyize iruhande bagaheza bakaraba ati kuva muri myaka 10 twakoranye n'abashinzwe gushyigikira mu by'iterambere mu kibano kuvugezwa ngo nagucye uburyo bwinjiye n'ubu ubwo batugeneye n'ubu mbecyo twakuyemo niki kija bitufatiye ko hari hasanzwe n'uburyo ubihugu kiba cashizemo nacu ama bayere kuri ivyo bakagira ivyo no kwita amineguro apreciation ama bagaheza bakicarana nimwe babwira ibihugu bikicara hamwe bakavuga bati atugomba gushira nka ku isoko isoko kanaka dufise iki kosha ku isoko habuze iki hama lega bajya bita abagwiza atungariza pirate dufise nabahe economic and career lega ibyo bihugu bindi meze gute niho bajya bakicarana bafatiye nimba ari nguba zo gushyira hamwe guteza ibya ibikorwa remezo ama infrastructure cyangwa ibya energy bavuga ati dukeneye ngo zingana gutya dushyigikirane poshikira ko izurunga na gute hama ibitwa dushizeho amasoko ntango ubu nkanereje mbe yo tugabira twese mbe iyo ibagaburiye akarusha natwo twa dukoramo naka ni imigambi nk'iyo bahize bagashira hamwe bagira ikintu cyo gukorera hamwe cyo kwita network iyo synergy ice kuri iyo platform igatuma bategura imigambi cyo kuba cyumva ko ifite imigambi bagashira imigambi hamwe hama bakayishira bakiyankikiri ngo cambere cy'imyaka ari nk'itanu mu myaka itanu tugeze mu myaka itanu tugeze hari hamwe gasanga karere ko ngahi wacu muri East African Community bateguye imigambi bateguye n'uburyo bwako apana kuca usanga East African Community uburyo bagomba gukoresha buciye buva muri New African yose cyangwa buciye buva muri bya bihugu byari gasanga hari biheranye n'ibiteze ko
migambi uburyo bwa rusha gutanga bwo vuye muri ya bihugu kwahantu usanga turi gwarugeze ku makoko gwarugeze udahinduka naho cyinjo cyambe no vuga cyo network ama no guhuza ibikorwa akaba na no kuyaganisha ufite dialogue na communication kumiriho izo no byo byufatira kuki kintu cyo kuvuye ama statistics na babwiye akaba a insistent effectif et continuer kigumire ngaho l'information itanga ama statistics kugwego bihugu kugwego regional
mukirundi yavuga uburyo mukirundi umuntu yavuga
kubahinga bose batandukanye ku ngezo zitandukanye kugira bagende barahanahana ubwe chance d'experience n'amashuri cyane cyane bakashiramwo amashuri novuga amashuri cyavuga ama universite n'ama centre de recherche bakayakoresha ubwanje mboramenye ariko arakoreshwa yari gukoreshwa ku rugezo rwo hejuru ngo nigeze akoreshwa cyane fata nk'ibyo ya katwa zabijaye n'ibintu bidukikije harajemo ibintu z'ibiharuro harajemo ibintu de prévision météorologique bifata rwo bya biharuro aho un centre régional jejwe ivyo
ikigo cyo mu karere
buje mu mabije
mugerageze muvuge mu kirundi murashoboye murashoboye
mvuga ati ibigo bijejwe ibiharuro bitandukanye n'ubushakashatsi butandukanye ari kutwikanya ibiharuro byo kurirwa kugira abashe kurinda iryo hindagizwa ry'ibihe canke guteza imbere iby'uburimyi bugezweho canke guteza imbere byo guhanahana amasoko ntanga nguvu canke ibigo bituma tumenya umutse kanaka mwisata biterambere abateye imbere ama tukagenda tubahanahana biciye muri bya muri cyakintu twashiraho cyakigo cyo guhanahana inkuru no guhanahana ubwenge no guhanahana ubumenyi cyo twita sense experience ama uko bagenda barinjana banywana gucyo biraheze bigatuma habe inguvu ama numwimbu mbendetse wabonetse babona ngino bashira ku masoko yabo gasangira inyungu zivuyemo mukwenda biteza imbere naho na ya soko impuza makungu bayija ko bafite inguvu ziri hamwe kuko kenshi abona ko twibandira cyane kubikorwa no vuga byo gutegura ngine tuduhoje hamwe biya twita le texte constitutif zigenga ngine tuduhoje hamwe ihugu ngine bizoje hamwe mwe twiye kuraha muri kanuni ibikorwa biba biterambere biriho bizojana kuri iryo soko umwe muzojana aho n'uyu bumenye buzojana ku masoko n'ubwo ugasanga nta kintu gitumbereye cyane cakozwe cerekana ati twese twatira kujya soko n'iki twitegura imyaka 10 kuri soko tuzu mwaka 11 soko kije kudufise umwimbunga na gutye dufise ubumenyi tuzoratira cyangwa tuzorunga kujya soko bungana gutye umva ivyo je nivyo ntabona cyane ko biriho bihugu byacu na cyane cyane ngayo mu Burundi ama bakabiza bikenewe
tukaraka ku mirongo ya telefone dufite Jean Bosco Shirambere uratwumva
ndabumva neza
uri he
uwo ndi Nyagatare mu Rwanda
mufite ikibazo icyumviro mu bishikirize
bo icyumviro nge naterera nta kibazo no bamfite ariko icyumviro naterera mu buryo bwo kugira ngo ayama uburyo bwo kugira ngo education igire intwererano igeraho cyangwa umusaruro igeraho ngewe icyo mbona nabona habaho nka group hakaba hamagupe wenda iyi African yacu ikayifite uburyo ikora organize nibihugu noneho education ikaba yagira ingufu urabona nka hano mu Rwanda wacu allo
ndabumva mubandanye
urabona nka hano mu Rwanda iwacu harimo gahunda yo guteza imbere cyane ubukerarugendo burimo ingufu cyane burimo ingufu ukabona izira ngufu zakagiyemo zijya mu bukerarugendo ziramutse zigiye no muri education ibintu byagenda neza ariko nanone nuko ariyo politique niho yibanze cyane niho ingufu ziri niho usanga imbaraga ziri cyane ugasanga iya miryango
turamutaye ku murongo Jean Bosco Shira mbere mwariko muravuga ndibaza niki cyumvira ko aravuga yashimikiye ku vyerekeye indero dekamutudurarose wundi ku murongo mu baduhamagara Jean Marie uratumva
ebe ndabumva
uhamagaye urihe
ese ndagaye ndibaza
mufisi kibazo icyumviro mu bishikirize
eh mara muri iki kibazo
Mwiriwe
Ebe narikiki kibazo ko si kugena kibonye kurubuga ni kuvuga kandi n'ubisanze ko ariho ibyo n'ubwo n'abaza n'ubwo abakimwe bago twumbere n'ubwo umuntu ayeke abantu n'ubutere n'uko tsindana.
Alo
umurongo wa Jamari ntumeze neza mutubabarire ariko ndavuga kuvyerekeye icyumviro cyo gukorera hamwe mwabivuze na Jean Bosco shirambere imbere ko tumuta ku murongo ariko aravuga ku bijanye n'akarere ko mu buseko bwa Afrika EAC yari yashimikiye kuvyerekeye indero gukorera hamwe bishobora gufasha ayo mashira hamwe yo mu turere tugize Afrika asanzwe ariho nikihe kibuze kugira ngo ko gukorera hamwe kwibonekeze kugire inyungu zivamwo ziboneka ku kamaro k'abanyafrika kwijanye n'iterambere.
Murakoze cyane. Mfate yari cyo avuze ubukera rugendo bya turisme bya zingenzi mu Rwanda ubona ko bifasha imbere biteye imbere no mu bihugu bindi nka Tanzania na Kenya. Nico ni muce mwiza ni ubona ko bisata bishobora gukwega n'ibyo mu bindi bihugu nk'u Burundi, Congo n'ibindi. Cyo ni sinova ko ari ikigo cyiza igikorwa cyo kuvuga twafatira ku mugari ikintu cyiza vuze cyane cy'indero ko indero yoshigwa imbere ahambe ndetse no kugira twaze twari turavuga byose tubone ko hari ngubu dufise nka nibyo twoshobora gukora bigira ku rugezo ibyo hangana n'ibyo bihugu biteye imbere indero zimwe ibwa mbere ama indero twayifata ku mishi itandukanye hari indero ifatiro yoye kugira abantu bashobore kugira aho bashitse gutaha ku rugezo rusanzwe ibintu n'ibindi ubona ko irakenerwa mu bihugu byacu mbwa hari indero ishobora gutuma tugira rya fatiro biteza imbere bya bisata byose twavuga iyo bari by'ama soko ntanga guvuya bijyanye n'ibyo kugira ubuhinga bwo guhingura ibyo dukora yaburimyi bya twitandisirizasyon cy'agroindustrialisation yaba byo guteza imbere amasoko no gutanga ibintu bifite akanovera n'agaciro byo byose bifatira ku ndero. Aho rero tugaruka mu ndero ibisata mbere biriho ku masoko yo mu karere ni nibyo bisata tubona ku masoko cyangwa ibyo masoko mpuzamakungu biba akeneye mu karere dufatiye ku dusanzwe dufise mbega mu ndero mu nyigisho dutanga biriho fashe nk'ubu ya mu Burundi cyangwa ibihugu bindi amashuri yigisha ibintu bijeye guteza imbere amasoko adanaza nk'ibyo mabuye agaciro cyangwa amashuri yigisha abantu bijanye n'ibyo mabuye agaciro cyangwa amasoko ntanga nguvu n'ayahe nangahe atsindira ku rugezo rwa gute abasohoka bangana gute mbega amashuri asorera abantu bafite ivyigwa urumenyi ku byo byo gutegukanya ivyigwa bituma tumenya ibihe tugezemwo bidufasha gukinga ibidukikije ibyo bya meteoroloji ni bangahe basaba kugeza rumwe na gute ibyangombwa birakenewe kugira ariko bariga babiga bafite ibyo bafatira ko bigezweho dufatiye ku buhinga bwa none biriho mbe mu migambi ko yategura biriho mbega ariko biga ibyo bijyanye n'iby'ibiharuro ko byose bifatiye ku biharuro ubuzima bwa misi yose sinzi kumaze kububona bwose bufatira ku biharuro byo twita mu matrice ibyo byose dutegura tuti gutegekanya bifatira ko bijya amashuri ariho biharuro baheza akabifatanya n'imigambi itandukanye kugira n'ibiharuro byo ku biharuro ngaho byo twita abstract mbwo biharuro bifasha kugira imice yose y'abantu yo mu kibana yo mu iterambere ry'ubutunzi by'ubushakashatsi niko birafatanywa biriho mbega ibi mashuri arashigikiwe iyo ndega ashigikiwe abarimu bafite ubuhinga bukwiye bafite n'abanyeshuri cyangwa n'abarimu bashobora no kuja kuburatira mu bihugu biteye imbere cyangwa muri iyo migenderanire dutanga barunika barimu bangahe gute mu migambi bazana ngaha baza gushigikira abantu ngaha kugira ntihasohoke abantu benshi baje hariya mugabo barimu bakabazana muri ya migambi bafise ku bisata biba birimo ngiye kuko imigambi myinshi maze kubona nta mugambi ndabona avuga bati twarungitse nk'abahinga baba barimu cyane turashigikiye aba bahinga bo ngaha babanze bigisha abantu bagiye gukura mugambi kanaka hama nk'ejo haza umugambi nk'ubonetse ubwiye ku kandi karere ntuzurinde kusaba ko hanze kugaruka abantu bavuye hanze abo babigize bacereje babibandaye umva ni ivyo bintu by'indero bikungezo bitandukanye abyo sha tuva tuti none iyo ndero itunganije gute mbe nivyo tuvuga bya turisme iyo za kya rugendo canke bya ingenzi
biriho gute mu mashuri ndebe by'amahoteli bitunganjwe gute tubigeza ku rugo rwezo rusa n'ubwo hariya kugira uri havuye handa se n'ubwo habone ko atavuda sabone ko mbe ndetse two twitegura isoko mva nibyo indero ndiko ndavuga yo tumbera nkaho kubyo yaba amashuri yaba akamashuri asorera isoko ntaba amashuri asorera abantu barinda kujya gusaba akazi umva sindi ngene nuko no bibabwira naho hari bagahaze yabajika dushiza cyane yego
tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel nibona uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye uri he
bo mpamagaye ndi mu Burundi mu manuko mu ntara ya Makamba
ikibazo icyumviro ku mutumire
bo jewe nsize ibibazo bibiri
mu bishikirize
ikibazo yego ikibazo cya mbere twe turabona ubu information mu mashuri ingene yifashe haba muri haba yaba formation nationale cyangwa internationale tukabona yuko dufatiye ko ingene twage turiga ibintu bage baradide kuva bishasha n'ukuvuga twage bishikana abantu ku iterambere ariko tukafatira muri kige turimaho na formation usanga uronka idai itari très très riche usanga
Nifisa kanovera gakomeye.
Sabwe?
Nifisa kanovera gakomeye buvuze mu Kirundi. Nico cyumvira.
Bifisa kanovera gakomeye ububiko yivanye ni nyigisha umuntu azara habwa. Rero twaje twibaza duti mbega iryo terambere bategekanya ko boba bashitse ko mu 2030 muri mu 2030 mu gihe ata kugwego kubuhinga tutaratera imbere cyogenda gute
murakoze
ikindi kibazo gikurikira
mu kinyarutse
ikindi kibazo gikurikira na cyane cyane hari ahantu ugenda ugasanga uri korakora ibintu nta buhinga bifitiye nta bumenyi yabikiyemo ariko kubera yabihawe kubikora kubera uyu canke ntaga ije cyose si bimwe bituma cyo bishora kuba bituma bwa buhinga se cyatera ndetse ushobora kwishika ko narya na ntajyo usanga umuntu ari ko arakora ibintu abadafite ubuhamya cyangwa ubushobozi
turabashimiye
murakoze
umwishimiye
murakoze na gramere ku gicanyuma mbendetse no nabifatanya bavuze iyi ndero buri hari umwatubwiye indero bavuga ni abantu baje mu ishuri ni kuja mu y'amashuri y'ibanze yifatiyo tubita ko primaire bibaza n'amashuri atansanzwe ntibaduza kugera ugeze ubwo hejuru nce mfatira kuca yavuze co hejuru imbega ko twiga hama tugiye ku isoko tugasanga canke iterambere ikorewa bifatiye ku buhinga bwa none bwagira technologie innovation ya digitalisation bigizage birahinduka tusanga dusoshye ishuri isoko isa n'uko mena dutanze mbega numva komenga ni ingufu zo zataka mbuke mu ishuri badashimangira canke badaduha ibikwiye bwira dushobe kuba ku isoko neza tutajogajoga tutafite ibi mukino uvuga ibi tutuzuye neza kugira ngo dukore neza ku isoko. Ico ni kibazo kiriho nibaza n'umunyigisho mbedetse kuja mu bindi bihugu bafatira mu Burundi barabonye ko hari ibibazo ndibaza mfatiye ntanze kuvuga cyane hariho mu basanzwe bafatira mu Burundi batanguje baraja mu ndero bagica bita professionnalisation de l'enseignement supérieur ahantu bavuga ko bafashanya n'u Burundi nk'abafaransa ivyo babibwiyemo nabone mugabo ntibabifashe nuko babonye ko nko kubisata hariho ko abavuye muri byo bisata basanga bafise ubumenyi budakuvuranye n'isoko cyane nubwo yanki bisata bijanye n'ivyugira ibya kongereza kanovera imwimbo twaronse bya agrobusiness barabonye ko hari ikibazo kinini ya cyane mu gihe uko n'ukundi ku Burundi busanzwe ahani buri ari Burundi bubaye kubwurimye hama bakaraba n'ibisata bindi bavyegeye guhanahana amakuru n'ibiki barabona ko abageze amashuri nibaca babanka bahinga babihinyanyure kuba mukoresha bya none biranye n'isoko ari bya communication cyangwa bya information cyangwa bya journalism nk'amwe muri makuru igezweho naho ne baragerageza kubishyira mu rumva n'utuntu duto duto niho numva ko afise kuri afise n'igituma yivuze ariko kongerezamo ingufu kubwira iyo ndero ishuri ritegurira umuntu kuba umuntu wo guhangana ku isoko nimba baye umukozi mwiza ama nimba ari mugambi we yitunganirije ubu umugambi ukwije byose utuma aja ku isoko agahangana n'abajya mu masoko bo hejuru nimwe yavuga ati for adequate bane zwe mu France adequation formation emploi izo ni ibintu bigikeneye izo nguvu nimwe ntavuga ati rero muri za ntumbero zose zikoregwa mu byigihugiye gukora biciye mu bugihe ko zokoresha bya twita bije bo bishira mu ndero havuga bati tugiye duhinyanyure dushizemo gashashaka mu bisata mu byindero twongereje mu nguvu zingana gutya niho mushabona n'uburyo buca buduga ku bisata by'indero hama n'ibisata bindi bagasaba ko bijya mu bya twita byo gushyira mu bushakashatsi recherche development kugira iki bagende bonyine bagenda bibarura baraba ingufu bazikirije ku buryo indero ibifatiro iba novuga umushinge wa byose
tugiye kurangiza mukanya ariko nagwanda babaze ikibazo gikomeye bifatiye ku bihugu byateye imbere byigeze kuba bikenye nka za Singapore ibihugu byo muri Aziya Singapore yavuze ko ibintu inkingi zitatu zayifashije gutera imbere yavyise MPH meritocracy, pragmatism and honesty. Mugi France anovuga meritocracy, pragmatism, honesty. Honnêteté plutôt. Izo nkingi zitatu mubona bavuze ko ico gihugu kugira kive mu bibazo carimwo catanguye gushira mu bibanza bikomakome abantu babifitiye ubuhinga birafatira karorero ahandi kuvyo uburyo bidafise canke ivyumbiro bidafise bigafatira ku bindi bihugu akarorero hamwe no guhana abadakurikije amategeko n'abatigenjeje neza mu mabanga bajejwe ivyo bintu bitatu kwari byatumye ico gihugu gitera imbere mubona byo bera karorero n'ibindi bihugu cane cane muri Afrika kugira bive mu bukene budahera n'ibibazo bidahera
murakoze cyane kuri iryo fatiro ryiza muduhaye ko bavuze bati indero niyo cyane cyane ashize imbere ujya tumye Singapore ihinduka ko n'igihugu novuga kidafise amasoko ntango bidafise ibintu byikora ni nk'isoko abantu bahurira ko hanini hamagwe bitera imbere byose yabifasha avuga ati ishira imbere kiruta ibindi n'umuntu ubwenge capital imeni ko bayivuga hama mwavuze ko yavuze ikintu cya kifite domerite cy'umuntu akwiriye icambere cy'umuntu uronke ari no uheje kwivuga mu makamba akazuka ronke ko ubibereye ko urabona ko ugashoboye hama uzoshitsa ku kivi aho cyagitegeza kuja cyo ni cambere pragmatism na cyo ni gicegisa ni cegere ngaho bifatira kuri iyo nkingi yindi yerekana ko uri korakora ikintu ubikora ugiha intumbero n'ifatiro ryacyo hama cyavuga ati nizo byo kumwizigirwa mva byose ni novuga ko ari inkingi bifatiye ku mwuka mwiduvuye kwifatiro nziza y'indero aho ntavuga nti ibigo byose bivuye kugukugufuye ifatiro ryiza ko hajya byose igihinduka gihindurwa n'umuntu umuntu n'iryo fatiro ko niwe ahinduka kandi we atuma n'ibindi ni rugezo ariko ashima kuguja hari kurundi rugezo n'iryo fatiro ariyo ndashaka kuvuga iki ndavuga ko ibihugu byinshi byo muri Afrika umwe makamba yagacishijemo kenshi usanga umuntu abimushijemo kubera afise yari inshuti ya kanaka canke arimo afise yegamiye abari ku bushobozi bafise ubutegetsi muri umwanya cyangwa simiwe kuri kintu yakoze no bitajyanye n'igikorwa kibihuye n'ibyo ashoboye kuko icyo mu gihe bamuhaye gukora ibyazi ibyo atangira ko ubuhamya atangira ko n'umurongo ama ashitsa ahantu ama kandi umwizigwa muri izo bafise birahize bigatuma iterambere rirama avuga n'izo tugenda turategura byose nta kwiceka ko kurimo inzira batanze iba ari inzira y'ukuri niko kujya ku kirori wirabamo uvuga koze tutoye naka tumushize hajya kujya dufashe gukora ibi dufatiye kuri programme ya duhaye programme ya duhaye inzira ngende kwa kujya twema indicateur naye
turabashimiye
niye kuri ico tuyatumutega nko ku mwaka mu myaka 2
turabashimiye
kuki tumubaze
murakoze cyane ya mutumire wacu Professor Prosper Niyoboke yigisha mu gisata cy'ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura twako turavuga ku cegeranyo cishiramwe ONU ku migambi yari yishinze ku vyerekeye iterambere ku isi mu mwaka wa 2030 idatanga icizere uko byashikijwe ku munsi wa mbere gihe iyo raporo yasohoka n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres turashimiye mwese mwashoboye ugukurikirana iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ntibagiye umutumire wacu ndabashimiye rero mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza.